Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihana itembere rya Afrika aje hapa sigura kwimbo nyamukuru zatumye iryo huriro yiyumvira gushinga ikigega c'urwaruka ari zibiri. Ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Nsengimana yadusiguriye uko icyo kigega gitunganijwe.
Umunywanyi atanga icyo nokwita capital de base umutahe w'amafaranga ibihumbi bitanu duterera tugashyira muri ico kigega no kuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugetse koresha negose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi ibihumbi mirongo umunani dusanzwe dufise turabona ko igice cabo bariko baravyitabira cane gose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazoba bahejeje gushyiraho ico kigega.
Umukuru wa Japa avuga kandi ko abanywanyi biryo uriro ari wazotangura kuronswa ingurane bonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo.
Tutegezwa gutangura twese dukwije nkuko twabwiye ko ari ibihumbi mirongo umunani abanywanyi dufise no kuvugana miliyoni amajana ane niyo tuzotangurirako ariko turatera kamo n'abandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufise babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashobora kuyishyira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashobore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yacu iruguruye muri BCB babayike ne kontakite zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro kw'ico kigega abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushyiraho ico kigega nabo nyene murumva ko atari abantu bakeya ibihumbi mirongo umunani vy'ugwaruka.
Umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Ndikumana aremeza ko bishoboka ko urwaruka rwishingira ikigega co kuguranana gusa asanga hategerezwa kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene ivyo bigega.
Bavuze ngo bafise umutahe w'imiliyoni amajana ane bagashyira hamwe numengo ikintu cyagira gikore nk'ikoperative aho koperative ni abanywanyi baca hamwe bafite uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mahanga yabo kugira barabikorwa guteza imbere igihamba yaho rero ni ubusiriye baca babishyiramo ingene gitunganywa abakijera kubona ikintu nk'icyo gitanguriza kuraba icyo bita amahera y'ingene kibaho gestion quotidienne abahinga bagishyiramo kugira bagitunganye ubuntu bashobora kukitunganyiza ko muri ata buhinga bafise ataza kuboneka aho bateza gukorera ya mishahara yaki byose bakara ko bikwiye kugira bishobore gukorwa ngaho buzima bigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye ntibabishyiremo norme zikwiye kirashobora kutakora neza ugasanga kumura igihumbi kigitangwa ukumva ni amahera aba yari ayabo nyine ni ayandi aba avuye hanze.
Nsengimana arahumuriza ko byose ziyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishyirireho twege nyene nk'ugwaruka.
Umuhinga Ndikumana nawe abona ahubwo ko ibigega bifasha ugwaruka vya bikwiye kugwizwa.
Iyo turiko turavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka tuba twifuza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusange kuko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ivyiyumviro bikomeye urashobora kuba ufise ivyiyumviro bikomeye ubwo ukabura uburyo umva wowe umva banabufise nabo aho umva barabufise nyine nibatamva bayagira batangure bakore mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tuhamwe tuko turavuga dushaka ikigagiza kuvyurya muntu afise ivyumviro bikomeye mugabo afise n'imeya kandi ivyumviro abishize mu ngiro vyozana akarusho n'iterambere.
Iruhande y'iki kigega urwaruka rw'ihuriro Jap rushaka kwishingira Perezida Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko hagiye gushingwa ibanki y'urwaruka nayo nyine izoha ingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo. Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 ku ijana n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65 n'uduce 4 ku ijana. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni ibice 65 ku ijana nayo abari munsi ya 35 ni 75 ku ijana. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.